ira byo muzanira byo ijwi rya America ifugira Washington DC mu kirundi ni Kinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venice Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Etasha na Rusheshabagina, umugore wa Paul Rusheshabagina ufungiye mu Rwanda arasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora ibishoboka byose kugira ngo afungurwe. Ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo buravuga ko umusirikare mukuru ufite ipeti ya colonel yaguye mu bitero zagabweho n'abarwanyi b'abanyamurenge bo mu mutwe wa Twirwaneho.
Ntabwo tumuzi kuko ntabwo yari colonel muri Twirwaneho, yari colonel wa FDC kandi ntabwo tumuzi kandi arafuye wenda si wenyine wapfuye.
Colonel Makanika uyoboye ingabo za Twirwaneho. Nyuma y'umwaka Perezida Joe Biden atorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, benshi mu bamutoye babirabura baravuga ko ibyo yabijeje batabibonye. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, biriweho?
Takize mwiriwe Veniste, namwe muduteze amatwi. Muri Sudani abagabo bitwaje ibigwanisho bataramenyekana barasahuye inzu y'ububiko bw'ibifungurwa ya programme ya ONU yita ku bifungurwa ku isi PAM. Ububiko bwarimwo hafi matoni 1,900 y'ibifungurwa byari bigenewe abanyagihugu muri Darfur nk'uko abategetsi bayivuze ejo ku munsi wa gatatu. Umutegetsi wa PAM yavuze ko iryo shirahamwe ririko rirasuzuma ivyibwe cyangana itoni 1,900 z'ibifungurwa byari bigenewe bantu nikora muri Darfur. Umuhuzabikorwa wa PAM muri Sudani, Kardiata Londiai, yavuze ko umuntu umwe kuri batatu muri Sudani akeneye imfashanyo ku buryo ibikorwa bigayitse nk'ibyo bitari bikwiye. Buramatari wa Darfur Mini Minawi yavuze ko abakoze ubwo busuma bazobihanirwa imbere y'ubutungane. Ku mugabane wa Buraya, abimukira barenga 500 ejo ku munsi wa gatatu baratanguye kukugwa mu bwato bwabatabaye kugira babapime mu izinga rya Sicile ni mu Butaliyano, ni nyuma yo kumara indwi zibiri mwibahari. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'Ubutaliyano ku munsi wa kabiri niho yemerera ubwo bwato bwarimwo abimukira 558 kugerera ku kivuko cya Augusta nk'uko byavuzwe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF. Abaforoma ejo ku munsi wa gatatu niho batangura gupima abo bimukira COVID-19. Batatu muri bo bakaba baciye batwarwa mu bitaro nk'uko byavuzwe n'itorokanzo ry'amakuru ry'Ubutaliyano aji. Igisaka cyawo ni cita ku mpunzi hase kigeranya ko abimukira 114,584 bashitse mu Butaliyano, mu Bugiriki, muri Espagne, muri Chypre na Malta baciye mu mazi uyu mwaka. Haseri kavuga ko abafiri muri ayo mazi uyu mwaka bashika 189,039.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika yaragenye intumwa izoja guharanira agateka k'abakenyezi muri Afghanistan. Iyi ntumwa igenywe mu gihe abatalibani bahagurutse n'inguvu mu gucinyiza abakenyezi. Rina Amiri, umukenyezi w'umunyafuganistani afise ubwene bw'ihugu bwa Amerika, umuhinga mu guhuza abantu, yarigeze gukora mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'andi makungu ku butegetsi bwa Perezida Barack Obama. Umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika Antony Blinken yavuze ko Rina Amiri azoba ari intumwa idasanzwe ku bakenyezi, abakobwa, hamwe no ku gateka ka muntu. Naho abatalibani bavuga ko biyemeje guhindura ingendo inyuma yo gushikira ubutegetsi mu kwezi k'8, abakenyezi batari bake barabandanya kubuzwa gusubira mu buzi, abakobwa nabo barabujijwe kubandanya amashuri yisumbuye. Ku munsi w'Imana, abatalibani niho bavuga ko abakenyezi batemerewe kugira ingendo ndende batari kumwe n'umuntu w'igitsina gabo. Akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo kuwa gatatu karaneguye ubwicanyi bwabaye mu ndwi iheze muri Myanmar, aho abantu barenga 30 barimo abakozi babiri bishira mu ry'abagira neza ry'abongereza Save the Children bishwe ubwo bwicanyi bwabaye buca ari Noeli muri leta ya Kayahi iri mu buseruko bw'icyo gihugu aho baroberi baharanira demokarasi bamaze igihe batana mu mitwe n'igisirikare cyafashe ubutegetsi ku nguvu mu kwezi kwa kabiri mu itangazo ryayo ku munsi wa gatatu inama ya ONU ijejwe umutekano yarashimitse ivuga ko abakoze ubwo bwicanyi bashengezwa imbere y'intahe basabye ko ubwicanyi bwose buhagarara vuba kandi ko agateka kazi na muntu kubahirizwa hamwe n'umutekano w'abasivile abagwanyi bagwanya akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi bavuga ko batoye ibiziga by'abantu barenga 30 byaturiwe harimo n'abagore n'abana kwibarabara rikuru cyo muri iyo leta ya Kayahi inyuma y'ico gitero Myanmar iri muhagarara kuva habaye kudeta mu kwezi kwa kabiri abantu barenga 1,300 bishwe n'abajejwe umutekano nkuko amashyirahamwe akurikiranira hafi ibiba muri ico gihugu abivuga
urakoze ano yizibi girima na mukomeje kumva radio y'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.akadumo.com na ukumbuga za Instagram YouTube na Facebook adresi yacu ni vyo radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Madame Tashiana Rusesabagina umugore wa Paul Rusesabagina arasaba leta zunze ubumwe za Amerika kwinjira mu kibazo cy'umugabo we ufungiye mu Rwanda akarekurwa ku mpamvu zo gutabara ubuzima bwe yabitangaje mu nyandiko yasohowe n'ikinyamakuru kiri mu bikomeye muri Amerika Washington Post mugenzi wacu Temistocle Mutijima yayisomye
Muri nyandiko Madame Rusesabagina avugamo ko umwaka umaze kurenga umugabo we Paul Rusesabagina wabaye kirangirire kuva mu 2004 kubera filime Hotel Rwanda ashutswe akavanwa i Texas ndetse agateshwa icyerekezo yaganagamo akajyanwa ku wundi mugabane ngo ajye kuburanishwa uyavuga ko icyaha umugabo wakurikiranweho nta kindi uretse gukoresha ijwi rye Madame Tashiana Rusesabagina agaruka ku mateka y'umugabo we mu gihe cya genocide mu 1994 aho avuga ko yakoresheje amagambo ye n'ubwenge akabasha kurokora abasaga 2,200 muri ubwo bwicanyi ndengakamere ko mu 2005 ibyo byamuhesheje umudari w'ikirenga wo haraniye ubwigenge utangwa na perezida wa Amerika Kubwa Madame Rusesabagina binyuze muri icyo gihembo leta zunze ubumwe za Amerika yahaye umugabo w'urubuga kandi nawe arukoresha agamije neza Muri inyandiko ashimangira ko Bwana Rusesabagina n'umuryango yashinze bamaze hafi imyaka 20 baharanira gutsimbakaza amahoro demokarasi ukuri n'ubwiyunge mu Rwanda avuga ko umugabo watahwemye kunenga ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze hafi imyaka 20 buyobowe na Perezida Paul Kagame ndetse ko Rusesabagina n'abandi benshi hirya no hino ku isi batahwemye kugaragazaho icyizere cyabo ku Rwanda cyubakiye Mu magambo ye umugabo yabaye ijwi ry'abatagira kivugira aranguruye asaba ko mu Rwanda hakwimakazwa yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'imitegekere ishingiye kuri demokarasi kugeza ubu bitaharangwa Madame Rusesabagina avuga ko nyuma yaho ubutegetsi bw'u Rwanda bunaniriwe gucecekesha umugabo we no kumukurikirana ku byaha bya politiki mu kwa munani kwa 2020 ubwo butegetsi bwamushutse kugeza ubwo yinjiye mu ndege Texas agatangira urugendo rumuganisha ahantu we yarazi neza ko adashobora kuhajya ngo hagirira amahoro ibyo avuga ko byakurikiwe no gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko yicwa rubozo no kumazwa igihe kinini nafungiye mu kato Madame Rusesabagina kandi muri inyandiko urubanza umugabo yaburanishijwemo ku byaha by'iterabwoba ararwita ikinamico ryakinwe rigamije gucecekesha uwavuga ko yari uwari ku isonga mu kunenga ubutegetsi bya nyabyo avuga ko umugabo yakatiwe igihano cyo gufunga imyaka 25 kikajurirwa na leta y'u Rwanda nkaho kidahagije yimusabira gufunga ubuzima bwe bwose ibyo abona nk'ibidakwiye Kubwe niba umugabo yarakoze icyaha icyo cyaha ni ukuba yarabaye impirimbanyi ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu Madamu Tasiana Rusesa Bagina avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwakoresheje uburyo bushoboka bwose mu icengeza amatwara hagamijwe kugaragaza umugabo we nk'umunyacyaha. Ko byageze naho buvuga ko filimi Hotel Rwanda ibivugwamo bitabaye ari ibihimbano, nubwo bwose ibihamya byabyo byari byaraganiriweho bikagibwaho impaka bikemezwa n'abanditsi n'abayobozi kugera no mu biro bya Perezida wa Amerika White House. Madamu Rusesa Bagina avuga ko batewe imbaraga n'amajwi menshi hirya no hino ku isi akomeza kwiyongera asabira umugabo we kurekurwa. Uyavuga ko ikibateye impungenge kuruta ari ubuzima bwa Rusesa Bagina butameze neza, burimo kubabana na kanseri n'uburwayi bw'umutima. Kubwatasiya na Rusesa Bagina n'ibimibanire ya Amerika n'u Rwanda ikomeye cyane ku buryo ubutegetsi bw'u Rwanda bukwiye inkunga no kwizerwa mu mikoranire. Iyi mibanire iranakomeye cyane ku buryo yakoreshwa mu gusaba ubutegetsi bw'u Rwanda kurekura umugabo we ku mpamvu zo kurokora ubuzima bwe. Agendeye ku magambo y'uwari Perezida wa Amerika George W. Bush ubwo yashyikirizaga umugabo w'igihembo agira ati, ubuzima bwe butwibutsa inshingano yacu yo guhangara ikibuko cyaza kose. Agasoza avuga ko yizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazibagirwa urugero umugabo yatanze kandi izakora ibisabwa byose mu kumugarura imuhira. Inyandiko y'umugore wa Bwana Paul Rusesa Bagina mu kinyamakuru Washington Post ije ikurikira ubundi busabe bw'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu n'abadepite haba mu nteko nshinga amategeko ya Amerika, iy'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'iy'Ubwongereza, bwose busabira Bwana Rusesa Bagina kurekurwa agasanga umuryango we. Ndetse muri uku kwezi kwa 12 itsinda rya bamwe mu badepite bava mu mashyaka anyuranye mu Bwongereza riheruka kwamagana igenwa rya Bwana Johnson Businge ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu. Ibyo bishingiye ku ruhare bamushinja kugira mu ijyanwa rya Bwana Rusesa Bagina mu Rwanda ubwo yari minisitiri w'ubutabera. Mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka ubutabera bw'u Rwanda bwakatiye Paul Rusesa Bagina gufungwa imyaka 25 mu rubanza afatwamo nk'uregwa mukuru nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba. Ibyo bishingiye ku bitero byagabwe n'inyeshyamba za FRN ku Rwanda mu bihe bitandukanye kuva mu 2018. Uwo mutwe ukabushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD yarabereye umuyobozi.
Urakoze Temistocle Mutijima. Mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye ejo yaganiriye imbona nkubone n'abaturage ku kibuga kitiriwe Intwari mu mujyi wa Bujumbura. Bamutuye agahinda ko kubura ubutabera, baramutakambira ngo abarenganure. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yakurikiranye icyo kiganiro.
Bwabaye bwa mbere mu Burundi aho umukuru w'igihugu aremesha ikiganiro n'abanyagihugu imbona nkubone bakabaza ibibazo byabo atakurya umunwa mu kiringo cy'amasaha 3. Byagaragaye muri icyo kiganiro ko hari abanyagihugu benshi batuntuye ku mutima kubera akarenganyo bakoregwa n'abo batunganirije. Abo ni bamwe bashikirije umukuru w'igihugu ayo bagowe n'agahinda kenshi kavanze n'amarira.
Yari procureur general w'Igitega twandibizi Janine nicoke bari bamubwiye bati umugabo afite ubutunzi bwinshi atikani mmanza zozi achiyemu ati ya kia koresha mafranga chema katimbele imana ya njisi ni chubu na dosye ni mefise mugi huku chubu rundi panya kritina kitanda tu bangu na madosye ile minanya nacha haba noyeko chere ya kubwa chengu sate msundi tebe mse haki
nalala nante mudanda atwa narangure ya Tanzania data ni kamyo yumunyu ikobero umudekarara basanzwe akorana nabo muri OBR ndamuhara ntunganiriza bayejeje iramanuka n'i Bujumbura imanuzi n'i Bujumbura niyo twerekana idokima baduhaye ngahe Bujumbura muri OBR bashavuga ngo ni fobiyo nkabasaba yuko ubutungane ugomba ari zo munyu wanje yemorekanje yagiye kugera isaha sinzi ibintu byanje yo bise.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abanyagihugu gushengeza abo bose biyita ibihangange bakitwaza ico bari mu gukandamiza abanyagihugu.
Ivyo bintu tubigwanye ni murinde rega turinde tujye umutima amenyo twese abarundi tugiye hamwe nta gihangange kizosubira kubaho kuko ibihangange ni twese tugize ubumwe tugire ubumwe tubumwe umuntu wese atwononera abone ko atakibaza afite mu Burundi je nabibonye yuko twogira ubumwe n'urukundo n'abacamanza ntibosubira kurenganya kuko yarenganije umuntu ntiyosubira guhonyora mu bantu bacaba ko wa muntu arenganya wa muntu arenganya wa muntu arenganya bose acayiruka gahunga. Tugira ubumwe rero twumviranira ikigongwe umuntu arenganijwe tube turenganijwe twese.
Ibibazo by'ubutungane byagaragaye ko bihanze cyane abarundi. Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko nawe nyene abizi ko muri kahise ubutungane bwakoze nabi, amenyesha ko imanza amajana n'amajana kugeza uno munsi taracika, acamenyesha ko iyo ngendo itegezwa guhinduka bidatevye.
Kubijanye n'imanza ubu twashaka kuba kwihutire izacitse
zibanze zije mu ngiro hanyuma duce rero tuja kuri zanzire nazo zitaracika tuzimare nazo nyene kugira ngo mu mwaka uza abacamanza tuzogerageza ibishoboka byose bakore ku buryo urubanza rushinzwe atandwe zibiri zihera rutaracibwa abantu bave muri nankana rimere neza mugani hajya bibaza ko imanza zizohera mu gihugu ari abantu ba muruntu nico gituma rero twebwe duca bate dukomeze ubutungane kugira ngo tuze turabanguranya amatati hagati y'abantu
ku kibazo naco kijanye n'inama nshinga amateka na nkengu z'amateka z'u Burundi zemeje ko mu Burundi habaye ihonya bwo kujya abahutu mu mwaka w'1972 nimba izo nzego za leta zifitiye uburenganzira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishuye ati
mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi irahana neza ihonya bwo na makungu aza kuraba niyo mucamanza w'u Burundi nize abantu babarihenderako oni si leta y'u Burundi leta y'u Burundi hamagarirwa guhana u Burundi ni igihugu cikuye giriza amategeko kigendera ku mategeko nico nyene kiraba ingene amategeko aja mu ngiro ubu yarenze ko agahanwa siho nizo za guhana urenze ku mategeko sico gituma mubona mu gitabo mpanabyo hakera ntihahoramwo icacyo nyabwoko icahoramwo ubwo bukirimo n'u Burundi rero buzi ingene buzovyifatamo siho ni izi ingene u Burundi buzovyifatamo.
Abantu nosoye amategeko bamenyesha ko Burundi atabubasha ufise bwo kwemeza ko mu gihugu habaye ihonya bwoko. Umushingwa manza Vitane Shimira Imana amenyesha ko abahinga bishira hamwe mu zamakungu ONI ari bo bakora amatohoza yigenga hanyuma iyo shira hamwe rikemeza ko mu gihugu kicanye kiriya habaye ihonya bwoko.
Nicaha giteza gutohozwa kikemezwa n'inzego zizwi ni inama ya bose y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'umuryango wa ONI heza ikicara ikemeza iti hajya ahantu turabona yuko habaye ihonya bwoko. Ubugira kabiri ni inama y'umutekano ya ONI nayo nyene igizwe n'ibihugu 15 ishobora gushinga ingingo ikavuga iti mu gihugu runaka harabaye ihonya bwoko byakorewe banaka. Hanyuma ubugira gatatu n'amasentare mpuzamakungu iyo ariko arakurikirana bakoze ibyaha bikurikiranwa n'amategeko mpuzamakungu.
Evariste Ndayishimiye yasozera icyo kiganiro yifuriza Abarundi umwaka mwiza ngo bazorime bimbure baronke n'umusesakara bazoshora mu makungu amafaranga y'agaciro akenye mu Burundi asubire kuboneka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 90.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buravuga ko gapfushije umusirikare mukuru ufite ipeti rya colonel mu bitero zagabweho n'abarwanyi b'abanyamurenge bagize umutwe witwara gisirikare uzwi ku izina rya Twirwaneho byabereye ahitwa mu Kamombo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bw'igihugu. Rambuye Vedaste Ngabo.
Mu itangazo umuvugizi w'ingabo za Kongo muri aka karere Major Dieudonne Kasereka yahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu Ijwi rya Amerika rifitiye kopi avuga yuko igisirikare cya Kongo cyongeye kwigarurira bimwe mu bice byo mu Kamombo byari byafashwe n'abagwanyi batwirwaneho bayobowe na Colonel Makanika. Muri iryo tangazo Major Dieudonne Kasereka yagaragaje yuko abagwanyi batwirwaneho bishe barashe umuyobozi w'ingabo za FARDC za brigade 122 Colonel Yaounde Kembe nyuma baza kumutemagura. Igisirikare cya Kongo muri ako karere gikomeza kuvuga yuko muri iyo migwano yatangiye kuwa mbere yaguyemo abantu 16 barimo abasirikare 4 ba FARDC n'inyeshamba 12. Twavugishije umuyobozi watwirwaneho Colonel Makanika atubwira zimwe mu mpamvu zatumye bagaba ibitero ku ngabo za FARDC.
Ta gahunda to dufite gutera FARDC
ahubwo nuko ari gutera ndaje uteriye yaraje bwa mbere yicabantu ingaginka aho bita ku kirumba none ngagaruka mu nzira yashakira yicabantu itabungeri janinka ntabwo twabyangane kubera kuko madefensi yabo yose ibikorana mayimayi kandi inka zigenda zikagara madefensi niyo mpamvu twebwe twarwanye dukurikiye inka inka zanyazwe bishe na bungeri nazo bavuga ngo baturanye mu Kamombo ninde bahasanze babiri mu Kamombo nazo babesha ngo bishe ngo bande 12 ubwo se barabafite babashinguye ntabwo ariko bimeze kabisa
bavuga yuko hari umukoroneri witwa Yaounde mwishe murashe murangishe muramutemagura
twebwe mfite umuzi twavuganye n'abasirikare nimba Yaounde yarapfuye ntabwo tumuzi kuko ntabwo yari koroneri muri twirwanyeho yari koroneri wa FARDC kandi ntabwo tumuzi kandi abapfuye wenda si wenyine wapfuye twari kumutema se ni ukuvuga ngo abapfuye babo bose baratemye
igisirikare cya Congo gishinja twirwaneho ku kigaba w'ibitero mu Kamombo mu gihe mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka twirwaneho nayo yashinje ingabo za FARDC ku kigaba w'ibitero mu bice bitandukanye bigize Kamombo uturere tw'imisozi miremire ya teritwari ya Fizi Uvira na Mwenga tumaze imyaka irenga ine twibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'iyo banyamahanga yicara yica ikanyaga amatungo igashimuta abantu ndetse igatwika n'amazu Veda Singabo kugaragijwe rya Amerika uvira mutarakivuye
abatuye mu nkambi ziri muri Tanzania baravuga ko uyu mwaka wa 2021 numwe urangiye ubasize mu bukene ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin
mu gihugu cya Tanzania habarizamwo ikambi zibiri arizo nduta y'abarundi na Nyarugusu ituyemwo abarundi n'abanyekongo nyuma yaho ikambi ya Mutenderi heruka kugarwa Burundi muri uko kwezi turiko turasoza mu makuru dukura kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zituye mu nkambi ya nduta minsi yose impunzi zamira ku bugari hamwe n'ubujaza baronswa n'ishyirahamwe PAM no mu minsi mikuru nuko nyene na munsi warimwe bigira bakabukanirizwa bigatuma babaye mu buzima bubi ntangere bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika abatubwira uko biri muri iki gihe abandi bariko barahimbara mu miryango bizihiza iminsi mikuru yo gusozera umwaka w'ibihumbi 2021 no kwakira umwaka mushasha w'ibihumbi 2022
cy'icambere gusa ndashimye mako no bandahashitse dukomeye n'umujyango ikigira kabiri kubijanye nuko kumbure twahora tumeze nko mu Burundi twanezerwa gasanga munaronka ngene yose umutuntu tukajyoherwa ariko ngaho ubuzima buragoye n'igikunda dufungura ibinyere dupokera kukura bonako atamuntu yemerewe no kujya gucagahera inyuma y'inkambi nuko kimwe gusa nuko dukomeye n'umujyango
kusanze dukomeye ariko kimwe gusubukene ntitugire ico twikora ko nacyo twigeza ko yaba ndibaronde ntuze mugabo tugira imana kubera umukubi uriho nubwo banaye handi hajye abandi bagira ati turaba kanyama turye twibije twarasenze nta buryo dufise turaha turuko nyene ndavyimviye nca numvumenga ni ndoto kuko nko mu Burundi nta na rimwe byashoboka yuko bya nkuko umuntu yari yitegura karondera igitoki akagombye akakidandaza akaza kwikira hamwe n'abandi akanywa akayera akajya kanyama ariko ubu ntitubishobora
oyaye ubu nkangama nkambi ntibishobora kutubera neza ko nk'impunzi kumva z'uko usanga n'injya dutora zitaba zibereye tuzitora injya zitakwiye neza kubera yuko usanga abantu benshi usanga turi mu bukene budasanzwe mu nkambi no kugira ngo ronke n'uburyo bahindura gahubwo ntibikorohera kubera ko dashobora no gusohoka inkambi neza nk'uko bihagije kuje kurondera n'agahera ngo urondere agahuza abana cyane nawe urondere
izo mpunzi zisaba amashami y'umuryango w'abibumbye ariyo HCR yita ku mpunzi na PAM igenewe kubaronsa ibiribwa kubitaho no kubakabukaniriza kugira mu bihe nk'ibi nabo banezerwe kandi biyumve nk'abari mu gihugu cy'amavuko bikabafasha no kwibagira amagogo bafise
nasaba yuko botwongera injya bakadufasha kuko niyo fashaje dufise kwa twege impunzi ntitwoshobora dusabye yuko botukwiritse injya bakatwongera bishoboka no kuri bo biduha kukubera twege kuri impunzi ntidushoboye ntitwoshobora ukuntu twogira ntikosuma kandi atamahera tubwira
ahubwo icyo mbona nasaba nuko bosubira bakadusubiza uturibwa twashi tugasubira gupokera udukwiye nukuri bakadufasha cyane rwose ku mpamvu yuko tutoyangaza umutima kugenda muri bijyana biriya kwipfuza ibi bitwokorera ngaha mu buhungiro.
Mu biheruro bya nyuma byatanzwe na Haseri itariki 30 z'ukwezi kwa 11, impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 140,000 mu nkambi ya Nduta tuyemwe abarenga gato 70,000, Nyarugusu 50,000. Muri ico gihe mu nkambi ya Mutenderi hari hasigayemwo impunzi 213, nyuma yaho bose bimuriwe mu nkambi ya Nduta. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, kubwijwi rya Amerika.
Iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nyuma y'umwaka President Joe Biden atoriye kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika, benshi mu bamutuye babirabura batumye agera ku butegetsi baravuga ko ibyo yabijeje batabibonye. Inkuru y'ijwi rya Amerika mugizwaho na Eddie Rwema.
Intsinzi ya President Biden matora yo mu 2020 ayikesha hanini abanyamerika babirabura bamutoye ku bwinshi, ndetse bigatuma ishyaka rye ry'abademokrate ribona ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko wa Sena n'uw'abadepite. Ariko muri iki gihe benshi muri abo bamutoye bavuga ko bababazwa no kubona ibyo umukandida Biden yabasezeranije mu mwaka w'2020 yiyamamaza bidashyirwa mu bikorwa nyuma y'umwaka maze ku butegetsi. Joseph Mitchell w'imyaka 36 n'umwe muri abo, atuye mu mujyi wa Silver Spring muri leta ya Maryland mu nkengero z'umurwa mukuru Washington DC, avuga ko yatoye Biden ariko akagaragaza ko ahangayikishijwe n'uko nta kintu gifatika abona Biden amaze gukorera abirabura. Akomeza avuga ko abirabura bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye zatewe n'icyorezo cya COVID-19 zirimo igihombo cyatewe n'ubukungu butifashe neza. Joseph Mitchell yabwiye ijwi rya Amerika ko hakenewe inkunga yihutirwa mu kuzahura ubukungu n'imibereho myiza mu miryango y'abirabura. Agira ati, dukeneye inkunga yihutirwa kandi none. Ibyo Mitchell asaba ni nabyo President Joe Biden yakomeje kwizeza abaturage biganjemo abirabura ko ari byo azihutira gukemura aramutse atowe. Ibi byatumye icyo gice cy'Abanyamerika kimutora ku rugero rwa 92%, nk'uko bigaragazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi cya Pew. Nubwo hari abamunenga kudakora ibihagije, hari abasanga Biden wigeze kuba vice perezida ku butegetsi bwa perezida Barack Obama hari byinshi amaze gukora. Ibyo birimo gutanga inkunga z'ingoboka z'amafaranga ku baturage, ndetse no gutuma itegeko rigamije kuzahura ibikorwa remezo mu gihugu rishyirwaho umukono. Ni itegeko benshi basanga rizahanga imirimo myinshi kandi ihemba neza mu gihugu hose. Ni itegeko ryashyigikiwe hafi n'amashyaka yombi mu nteko ishinga amategeko. Hari abandi banyamerika ariko bavuga ko ibyo bidahagije, aho bumvikanisha ko hakiri indi mishinga y'amategeko ikomeje kudindira mu nteko kandi yakabaye ikemura byinshi mu byifuzwa n'abatoye President Biden. Iyo irimo umushinga ugamije korohereza abantu gutora no kubungabunga uburenganzira bw'umuntu ku matora, kuzana impinduka mu mikorere y'inzego z'umutekano za polisi, umushinga wiswe Build Back Better ugamije kurushaho kuzamura imibereho y'abaturage n'indi. Abanenga President Joe Biden kudakora ibyo yabasezeranije babihera ku mvugo yakoresheje ashima abirabura bamutoye, abizeza ko azabatura ineza bamugiriye. Kuri ubu ishyaka ry'abademokrati rya Perezida Biden rifite ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko, ariko hari abasanga ibishobora guhinduka amatora ateganijwe uyu mwaka y'abagize inteko igihe ibyifuzo by'abirabura byaba bitabonewe ibisubizo. Jatia Royton, umwarimu muri kaminuza ya Virginia mu mujyi wa Richmond, agaragaza ko Biden ashobora kuzatakaza amajwi y'abirabura mu matora ataha nakomeza kuboneka nk'udashyira mu bikorwa ibyifuzo byabo. Hari abandi nanone basanga nta byinshi ashobora gukora mu gihe abo mu ishyaka ry'abarepublikani batifuza gukorana nawe. Leighton Newlin wo muri leta ya New Jersey we yabwiye ijwi rya Amerika ko ibyo Biden yagiye avuga mu gihe cyo kwiyamamaza yabivugaga yizeye ko azashobora kumvisha bamwe mu barepublikani gukorana nawe. Uyu Newlin yemera ko hari byinshi bitarakorwa, ariko akirinda gushyira ayo makosa yose kuri Perezida Biden. Mu biro by'umukuru w'igihugu bo bagaragaza ko intambara zo kuzana impinduka mu mibereho y'abirabura zitararangira.
Urakoze Eddie Rwema, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Dieudonne Cyubahiro wamfashije kuyabagezaho, tubashimiye kuba mukurikira radio y'ijwi ry'Amerika. Amerika buri munsi kandi muri benshi abari mu mirenge ya Bushekeri Kagano na Nyabitekeri mu karere ka Nyamasheke tubifurije kurangiza umwaka neza utahuza ababeru w'amahoro umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.